Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Amahoro umwe bwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba. Ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bamaze umwaka bateshejwe izabo n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba gabaniro muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge barasaba gusubira kwemererwa gukorera muri ayo matongo yabo kuko gushika ubu batakironka ico bikora ko inyuma yaho birukaniwe mu kibanza bari bagererewemo impanuka ikiba mu gihe kandi imfashanyo bahora baronswa zahagaze. Igitega ku mugwa mukuru wa politiki w'u Burundi havugwa iduga ry'igiciro c'amakara umufuko wa harugwa hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 40 mu faranga y'amarundi kumwaka uheze ubarizwa hagati y'ibihumbi 65 n'ibihumbi 70 y'amarundi. Kubera iki mugenzi wacu akorera igitega arabitubwira. Tubafitiye n'amakuru ya politiki ajanye n'akarere aho kuri wa kane hatangujwe umugambi w'ishingwa ry'ihuriro ry'inzego zijejwe gutunganya amatora mu karere ka Afrika yo hagati Burundi burimwo. Ibikorwa by'iryohuriro byatangujwe kuri uyu wa kane Bujumbura mu Burundi. Ubutumwa amajwi bashikira ni Mathieu Habonayesu. Twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Dasuye ko hamwiriwe abanyagihugu bahoze baba ku mutumba gabaniro muri komine Muhuta ntara ya Rumonge bamaze umwaka bateshejwe izabo n'isenyagurika ry'umusozi ryabaye muri ndamukiza umwaka uheze barasaba gusubira kwemererwa gukorera mu matongo yabo kuko gushika ubu aho abanyagihugu bavuga ko batakironka ico bikora ko inyuma yaho birukaniwe mu kibanza bari bagererewemo na leta iyo mpanuka ikiba mu gihe kandi bashikiriza ko atamfashanyo bakironka. Ariko leta gushika n'ubu iracihaniza iyo miryango gusubira muri ico kibanza kirimo bigeramewe n'ingorane ziriko ziva kwihindagurika ry'ibihe mu gihugu. N'inkuru ya JD Nahayo.
Abanyagihugu bavuga ko barohejwe n'ubuzima babayemwo mu kiringo kirenga umwaka impanuka iba yatakira kugwa n'igihugu ngo bisununure mu kubaho kwa misi yose inyuma y'ivyabo vyahitanywe n'isenyuka ry'uwo musozi.
Ntibakapfurarembo ko nyene mwibarabara ndiko tubaronderaho tuba aho dusoroma kumbati aho dusigitoki bimerereye uko abavyeyi nibo batubona bakaduhembura nk'abaduhaye amazu bakaduko kujya batetse bakaduha
uwo amafaranga twakosa amazu yaraheke uburebe bamaze kutwirukana mwafise amazu yawe
narwaye kubera ikiganiro bagombye kuyanga ntibayihe kandi mene barabahaye amazu barabamwo twege none kubera iki bacenye reka kutwubakira.
Ubu bamwe hagezeho biyumvira gusubira kuva kuri uwo mutumba uranga ko ibihomoka gushika mangaya. Ariko kubera iki
tuzosubira hajya nyene uwa mbere ni jewe nzosubirayo kuko ajya namaze gukomereka ndarahejeje muri uwo mwanya urumva nta mahoro mfise kose nzoguma mwibarabara.
Ibi kandi biremezwa no rwegurujeje intwaro muri ico gice cy'intare ya Rumonge nago rubona ko ageze ku iyo miryango yotabagwa. Emabre Sibomana ni mukuru w'umutumba gabaniro.
Cari kibereye nuko batanga uruhusha rwako aho hantu abene igihugu bahasubira na bakarima natwe nk'intwaro n'abahuza tuza turahuza abantu baba bagiraniye amatati kwaho bahateranye umwe wese akegukira ahiba.
Aba bari mu miryango yakoze ko n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe yabwiriza kunganirwa mu buryo bucanka ubundi kumfashanyo yaharugwa muri miliyoni 320 y'amarundi yatanzwe n'umwe bwa Buraya mu minsi y'iyo mpanuka. Abarijwe ibijyanye n'iyi miryango mu kwezi guheze umunyamabanga mukuru w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge Jean-Serme Katiyunguruza yishyuye ko icyo kibazo ari uko iyo miryango ifashwa n'uburyo ubu cyangwa ubundi mu kibano irimwo mu gihe urwego rw'igihugu rujejwe gukinga no gutabara abashikiwe n'ibiza n'isibe rucihaniza iyo miryango gusubira kuri uyo mutumba. Uyu ni Rogendi Kumana aramutse urwo rwego.
Leta niyo izobabwira uko bizogenda barindire rero gushika igihe leta izofata iyo ngingo yo kubasubiza muri ayo matongo yabo bahora barimo.
Imiryango iharugwa ku 300,000 igizwe n'ingoje 65 niyo yateshejwe izabo n'impanuka y'isenyuka ry'umusozi gabaniro muri komine Muhuta ntare ya Rumonge kwa 19 ndamukiza umwaka 2024 gushika bitarasubira kuri uwo mutumba. Abaronkeje impamba yo kuva aho yegeranyirijwe haheza amezi abiri gusa bemeza kwiyo yabwirizwa kwa maze amezi atandatu gusa.
Igitega naho ku mugwa mukuru wa politike igiciro c'amakara kirabandanya kuduga muri no minsi ya none umufuko wa hurugurwa hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 40 mu mafaranga y'amarundi mu mwaka uheze ubugeze kuyari hagati y'ibihumbi 65 n'ibihumbi 70. Ibyo rero byiyongera ku bukene bw'inkwi bwibonekeza mu mitumba itandukanye iyo ntara kubera uguhona kw'ibiti biriko byimugwa bisubirizwa n'uburimyi. Aba n'abandi basaba ko inzego z'igihugu zotora umuti w'iyi ngorane mu gihe abahinga babikurikiranira hagufi bageze aho bibaza ko ingo zikwiye gukoresha imyuka mu gukinjika. N'inkuru ya Anise Ntanguvu mugenzi wacu akorera Igitega.
Uruja n'uruza rw'abana n'abakuze harimwo abakenyezi n'abigeme rurigaragaza mu gisagara gisagara cha Gitega aho abantu basubira ku mitumba itandukanye ikikuje gisagara cha Gitega bikoreye ibice by'imbaho n'ibindi biti biba bitakoreshejwe mu nganda z'abasaramara abandi bantu nkabo baboneka mu bibanza biriko byubakwamwo muri kino gihe inzu bacungana ni kintu cyose bashobora gucanisha umuriro bavuga ko abo bose basigaye baronderera mu bibanza bitandukanye babitewe n'ubukene bw'inkwi zo gutegura ibifungurwa babaronse ni mu gihe mu gisagara cha Gitega abantu bashikiriza ko amakara abandanya aduga ibiciro ku muvuduko utarumenyerewe aho umufuko wagugwa amafaranga ari hagati y'35,000 na 40,000 mu mwaka uheze ugeze hagati y'30,000 na 75,000 muri kino gihe abo bantu baza kurondera inkwi mu gisagara cha Gitega n'abandanaza amakara bashikiriza ko ubukene bw'ibiti buturuka ku barimyi babandanya gusubiriza ibitara by'ibiti n'ibirima y'ibindi bitegwa ku bibanza by'abubaka amazu bagenda bagwirirana bakoresha imyamba n'imbaha mu gisagara cha Gitega hamwe n'amatongo abandanya kwaga ntihagire aho kurima ibitegwa bindi n'ahandi ho gutera ibiti hasigara abo n'abandi bavuga ko ku mitumba atanucemerera abana mu gutorora mu gitara cundi muntu yitereye ibiti kuko aheza agafata ko bariko baramwononera umurima mu gihe ibiti bibandanya byiha agaciro ko bifise basaba inzego zijeje gufata ingingo kwihutira gutorera inyishu irama kuri ubwo bukene bw'inkwi n'iduga ry'ibiciro by'amakara mu kurondera ico heza kikabisubirira mu miryango ni mu gihe umwe mu bahinga yitaho ibijanye n'ibidukikije yanabimusoye mu bihugu vya Buraya ahanura kuzana umwuka ku giciro kitavuna gucyo aba mu bisagara babone kusubiriza amakara ku rugero ruboneka Anise Ntanguvu Gitega Radio Ndundi Kituro
Anise Ntanguvu abakenyezi birimizi bakorera mu ntara ya Ruyigi barasaba inyigisho kugira ngo bijukire ingendo yo kubika amafaranga mu mabanki hamwe no mashira hamwe kuziganya no kugurana na gucyo biteze imbere mu byo barangura buri munsi bamwe muri abo bakenyezi bashikiriza kwibibaka ibyumva nk'umugani kuko amafaranga baronka bakiyabika ku mafundo y'impuzu bikabananira kugiraho bishikanye mu iterambere ariko rero hari n'abamaze kurengera iyo ngendo nk'abaronse ubuzi bubahemba ku kwezi ni inkuru ya Pantaleon Ntakarutimana akorera mu gice cy'ubuseruko
bamwe muri abo bakenyezi bo mu gice cy'ubuseruko bavuga ko bafatiye ku migambi bumva mu gitabo cy'imbono kazoza yo mu 2040 gushika mu 2060 kubishika ko bikiri ndoto kuri bo bafatira ku ntambamye zikibuza umukenyezi mwirimizi kugira ikone mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na ikibagiwe cyo ni mu mabanki akomakomeye ariko gukomeza ingendo yuko yabika mu mafundo y'impuzu ariko rero hari n'abandi bamaze kubahuka kuguruza amakone aho ni nko muri komine Kinyinya kubera umuzo w'iterambere tuma hari abaronka ubuzi bubahemba buri kwezi nk'umwe mu baduhaye amakuru akavuga ko yarose akazi ko kuvomera imibyara y'ibiti maze umukoresha amabwiriza kwerekana ikone yoja aracisha kumushahara uwo amaze guhembwa yiwe yavuye agumye abandanya kuziganya nkuko yabitwiganiye ubashima ko yavuye agura ibitungwa n'ivyo adandaza ubu uwo mukenyezi akaba yiharura mu bazoba bateye imbere muri ico kiringo ubundi mukenyezi w'inyagitika ni muri komine ya Nyabitsinda we abona ko ataragera kuguruza konti muri banke kubera ubukene afise mu gihe n'uwo bubakanye atabikozwa Koronariye Nahimana arongoye amashyirahamwe y'abakenyezi muri zone Muhwazi komine Nyabitsinda yemeza ko we yatahuye ko ataterambere umukenyezi ashobora gushika ko akibika udufaranga twe mu mutwe w'impuzu abona ko leta ikwiye imbere guteza imbere umukenyezi kugera aho yuguruza konti akaziganya iyo mboneza y'abakenyezi ibona ko umuriyoni kuri konti ku Murundi bivugwa n'abari mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD udashoboka kutagira konti muri banki mu byo kwihutirwa vuba na vuba asaba inyigisho kuri bose ngo bumve ko umukenyezi nawe nyene yoja abona akagira uruhara mu kurondera iterambere n'aya mashyirahamwe yandi na leta byo mufasha kurondera ubuzi bwo kongereza amikoro kugira abakenyezi baronke uburyo boziganya muri uyu mwanya bitaragenda uko Koroneriya yigisha ko umuhigwe ari uwibuka kubikira haza maze akaziganya yakuye mu bikonkwano mu burimyi mu budandaze kambere no mu yagabigwa sico gusa ngo iyo ufise konti biratuma wigengesera mu gushaza no mu gukoresha amafaranga narijya uba ufise umutwaro wo kuziganya ibi ngo byotuma inyigisho inyuma y'ikiringo kanaka umukenyezi yaziganije ashobora kurangura umugambi w'akamaro mbere ngo bikanakunda ko yisanga mu iterambere ry'igihugu bose bariko baraharanira twegereye kandi umwe mu baserukira ibanki BGF ikora akorera mu Ruyigi akaba yamenyesheje ko abantu bose bari bakwiye kuguruza konte bakavavanura no kuyabika ashobora kugira izindi ngorane. Ahongera ko byagaragaye ko ari n'icyifuzo cy'umukuru w'igihugu kugira umufuko wose uronka yutunga mu Ruyigi. Pantarabona Karutimana, Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandanya nano makuru hunani gw'inzego zitunganya amatora mu karere ka Afrika yo hagati rugiye kuvuka muri ako karere nyene umugambi wari wateguwe mu myaka iheze ari kururate bakuja mu ngiro ihuriro ryizo nzego zigamije kubanza gushinga amategeko agenga urwo runani ryabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane. Abagize ugo rwego bakaba biteze inyishu ku bibazo byari bihanze intwaro rusange mu karere ka Afrika yo hagati. Ibi kandi birashimwa n'umugujije wo gutunganya amatora mu Burundi Seni ushikiriza ko bagize urugwego bagiye kwiyongera ku zindi ndorerezi igihugu cari kimaze kuronka mu matora yimirije. N'inkuru ya Mohore Mpayano.
Ni nama ihuza inzego zitunganya amatora mu bihugu bigize umuryango wa Afrika yo hagati y'ukuntu hoshigwaho urunani rw'iyo migwi ijejwe amatora muri ivyo bihugu. Rojeac bamwe mu baserukiye ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo hagati bakaba bashimye ko ugorona nirugiye gutangura
le tentative de federation de OG de l'Afrique
centrale. Ni kenshi hageragejwe ko urunani nkuru rw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo hagati rwoboneka mu myaka iheze ariko ntibishikweko. Umunsi kuba habonetse ishirahamwe ry'imigwi ijejwe vy'amatora muri Afrika yo hagati tugiye kuronka inyishu muri rusange ku bihugu vyacu intwaro rusange yari kirishasha. Ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo hagati biranezerewe cyane nako igoro kajanye nihangira iryo shira hamwe giha iryo gukomeza amahoro umutekano n'intwaro rusange
securite et la gouvernance democratique.
Kubwa Prosper Ntawugwamiye arongoye mu gwi igihugu jejwe gutegura amatora mu Burundi Seni akaba nawe nyene ashima kugoruna ni rw'abajejwe ivyo amatora mu bihugu vya Afrika yo hagati rugiye gutangura akanavuga ko gwiyongeye mu zindi ndorerezi mu matora yimirije mu Burundi.
Barafise uburenganzira bwo kuzora nyene amatora mu Burundi yagenze canke ariko aragenda muri ico gihe rero ni kimwe mu bifasha ko amatora yizegwa kuruta no gushigikirana kuko dusangiye akazi mu kiru niba yamaze yuko tubiri tuvurana ubupfu ubugirigiri bumubigira babiri nyamwigenda ko ntari miri impeshi no gufashanya dukorere hamwe cyo twatoye ngaha ciza twarahura ubwenge ibyo dukorana natwe byiza twarahura ubwenge ibyatugoye tukabihindura no guhana no gufashanya kugira ngo turonke ingufu zikwiye mu kuringaniza amatora
mu bihugu 11 bigizwe iryo shirahamwe ry'ibihugu bya Afrika yo hagati. Akaba muri iyo nama yo kuri uyu wa kane hitavye ibigera ku 9
hagataho umugambwe ADE urasaba umugwi uriri gutunganya amatora Seni kujuributsa abariko barahiganwa mu kiringo c'imyamamaza iri kwiraba mu Burundi ibyashikijwe n'umugwi kuri w'igihugu mu bijanye no kwihanganiranira ku rubuga ruriko rubera ko iyo myiyamamazo mu gihugu. Ibi byo bishikirizwa n'umuvugizi w'uwo mugambwe mu higaniro yahaye Radio Ndundu Kirituho kuri uyu wa kane. Augustino Nshimirimana yasiguye ko ibintu bigumye uko biri mu gihugu hatoba hariko habihiganwa rya bose akanegura ko abanywanyi b'uwo mugambwe baguma bakubagugwa.
Nahora mbona umengana ibintu byoroshe aho umuntu agenda akayaga n'umuntu nta ngorane. None mu mugambwe ya dere abanwanyi bacu ntiborohewe. Nukuri sindabideha abanwanyi bacu ntiborohewe. Ndaguha karorero ku itariki 22 aharuguru gatoyi mu micungararo ya Rirane muri komine Mukaza uno munsi aho bita Mukavumo. Umushinga ntahe bukuru Yohani yarasanzwe muhira arakubitwa n'umuntu atwara imbonera kure aramukubita araja kuvugwa mu bitaro acibwa inoti irenga 180,000 kwa David. Umugambo wa Adele ubibona uragira uti ibintu nibihagarare. Utwari ntara gusa ya Bujumbura mu kwezi kwa kane yakubiswa ubuhiri mu mutwe azira kwaza yigisha umugambo wa Adele no kuvuga ngo aravyonga. Nuno munsi kuri tererero muri iki gice cy'amyamamazo naho nyene ntivyoroshe nakubwiye turamukanye ikoraniro igenekezo ya 2025 w'Imana uheze abanwanyi bacu baraburabujwe abaduhaye imodoka barasubiza amahera ati imodoka zacu zikaja mu ibarabara baraziturira ntizizoronka nizozura kuronka aho zikorera abanwanyi barasiba mu makaritie baraburabuzwa baranka kuza. Ico dusaba nuko Seni ubwa mbere na mbere iyo yateguye kino gikorwa ibitegetswe n'umukuru w'igihugu ibyira abanyamigambwe ko babwirizwa mu bwigenge bw'umwumwe bakamureka gakora igikorwa ciwe kuko ni igikorwa cihiganwa atari gutyo naho ntiryo bari higanwa boca bari bari kureka abasanzwe bariko barayobora bakavuga bati twebwe tureke twigume twiyoborera kandi noneho ko bavuga ko bamaze gutsinda amatora ni bareke bavuge bati ntituzojayo canke natwe batureke abanyagihugu batwize niba twizera azobara mahoro
ariko rero twibutsa batwumviriza ko umunsi atanguza ibikorwa by'imyamamaza igitiga kwigenekereza ya 9 ku kwezi umukuru w'igihugu yari yahamagariye abahiganwa guhana amahoro ku rubuga abajije intwaro hamwe n'umugujeje gutunganya ayo matora nabo Evariste Ndayishimiye yabahamagariye gukora ataho begamiye umugambwe Pierre Bunawo usaba ku butungane bwo nagugu nyuma y'amatora bucaba mu gihugu kugira ngo bihe umwizero abanyamahanga bifuza kuzana imitahe mu Burundi umukuru wo mugambwa bonako hamwe ibi bitokogwa abanyagihugu boguma bidoga bakongera bakanajyana Deogracias insanganiye umwami yasanga imubyo z'imbere ho hinduka ngendo y'abacamanza bamwe bamwe
ntagindi kintu na kimwe gishobora gutuma igihugu itera imbere ubutungane butaje imbere ya byose nuvuye ko hano hatagira ubutungane nta munyamutahe ashobora kuhatumbera hano hatagira ubutungane n'ufise imigambi yokora aza kuyikorera ahantu abona hari ubutungane twiwe ngahe wacu rero no kuvuga ikintu kuvuga yuko aba bantu bitwa abacamanza bacimanza ngo ntibazica mu butungane abantu bama mu myidogo gihe kirekire no kuri ubutungane ntibukora ko myidogo ni myinshi bo hari urimanza ziri mu bene gihugu ni nyinshi cyane goshika na habavukana bashobora gushikana yo bakica no kuvuga yuko aho hantu haba habuze umuntu abatunganiriza nta kuntu woshika kukwicana mugo umuntu agomba ahindukiza uruva muri sentare ntango baducurika bacurura urumva yuko umuntu ari kwarajyanisha abantu rero ubwo butungane bwacu bwaraboshe ibintu byinshi ivyabaye atabo tubone bwigeze burundi ntabwo ari buhari kuno munsi byumvikana yuko ubutungane buta ronkejwe inzira nziza itomo yo guhera ibintu ku nzira nziza ntibushobora kubandanya mu nzira burimo nta namwe ushobora gushika
Deogracias insanganiye umwami n'umukuru mugambwe Piebu naha duciye turangiriza no makuru mwakoze mwembwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza shimiye kandi na Matthew habona Yesu niwe yari kwatuma amajwi abashikira twese tubivurije kugira ijuru ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana.